Iri Nizbi de Americ. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2019 kuri mikoro muri kumwe n'Ange Fidel Niyonga umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani Senarede rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi Anise Niyonkuru yaratahutse mu Burundi ari kumwe n'abandi 15 ahurikiye mu mugambwe wiwe.
Agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga Koronani kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na Leta position kugira ngo arabire hamwe ngene kwiyunga akaja mu runani rumwe kugira ngo asoje amahora yemerije.
Uyo ni Mames bansubiye ko ajeje ubikorwa bya politike n'imigenderanire mu runani Senarede avuga kwitahuka rya Anise Niyonkuru. Ishyirahamwe ryitaye impunzi HCR ryifatanyije na Leta ya Tanzania ritangiye kuronsa impunzi z'Abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata aziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi fashanyo zikwiye nk'abandi. Ari mbere yuko dushika kuri iyi nkuru n'izindi nkuru tubafitiye, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze. Fidele, turahera muri Leta Zunze za Amerika. Komisiyo ijejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika yiganjemwo aho mu mugambwe w'abademokrate kuri wa kane barongeye guharira ku ngingo zibiri zirega Perezida Donald Trump, mu gihe abademokrate babandanya berekana uburemere bw'ivyaha Trump yagirizwa guhonyanga, berekana ko bihagije ko akurwa ku butegetsi, bagenzi babo b'abarepublikane b'inkehwa nta kindi bakora atari ukubitesha agaciro. Abademokrate bagiriza Trump gukoresha umwanya arimwo nk'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Mu gihe mu ndwi iza inama nshingamateka nayo nyene yiganziwe n'abademokrate yotora kandi kazokwemeza ko Trump yagiriwe n'ibyaha, iyo dosiye izoca irungikirwa Sena ya Amerika yiganjemwo abarepublikane mu mburano. Aho abakurikiranira hafi ibya politiki ya Amerika bavuga ko Trump azo shigikirwa. Muri Afrika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaratumye ko batatu mu bademokrate bayo inyuma yo gusanga hari ivyo bananiwe gukora bikomeye nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa kane. Ambasaderi wa Kongo mu Buyapani Didier Kitima Bin Ramazani yagirizwa kugurisha iragi ry'igihugu. Abandi babiri bari ku cicaro cawo i New York hamwe na Geneve batumwe ko kuko ngo bitwaye nabi nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji Marie Tumba Nzeza. Ariko uwo mushikiranganji ntiyatomoye ivyaha byagirizwa awa diplomate babiri baserukira Congo muri ONI. Wahoze ari perezida wa Bolivia Evo Morales yarashitse muri Argentina aho yahawe ubuhungiro na Leta yiwe. Morales yari yahungiye muri Mexique inyuma y'imyerekano iyamiriza ubusuma bw'amajwi mu matora byatumye ahitamwo gutanga imihoho mu ntango z'ukwezi guheze. Umushikiranganji wa Argentine ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Felipe Sola yashikirije jo ku munsi wa kane ko Morales azoba ku murwa mukuru Buenos Aires hamwe n'abana biwe babiri. Sola yashikirije kandi ko abategetsi bane bahoze muri Leta yiwe nabo bamuherekeje kandi basavye ubuhungiro.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare kirwanya Leta ya Libya kirongowe na General Khalifa Haftar cyatangaje jo ku munsi wa kane ko kigiye kugaba igitero simusiga cyo kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Abishikirije inyuma y'amezi umunani agerageje igitero nk'icyo. Haftari arongoye igisirikare kirwanya Leta kigenzura igice kinini mu buseruko bw'igihugu. Yaragavye igitero ku itariki zine z'ukwezi kwa kane cyari kigamije kwaka Tripoli Leta yavuye mu mwumvikano yemewe na ONI. Haftari ashikikiwe na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ashikiriza ko Leta y'i Tripoli ishigikiwe n'imirwi ikora iterabwoba. Leta yemewe na ONI nayo yashikirije ejo ku munsi wa kane kwimeze magabo kandi ihagaze ku birindiro byayo mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Abategetsi muri Shiri batangaje ku munsi wa kane ko abatabara batoye ibisigarira by'indege ya gisirikare yunguruza abantu yari yaraburiwe irengero. Umukuru w'igisirikare cya Shiri kirwanira mu kirere General Arturo Merino yabwiye amenyeshamakuru ko atacyizere bafise cyo gutora abakiri bazima. Iyo ndege yarimwo abayikoramo 17 hamwe n'ingenzi 21. Ibisigarira byayo byatowe ku birometero 30 uva aho yari yamenyekaniye ko igeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Algeria, abagenduzi b'amatora bavuga ko abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane babaye bake cyane. Algeria iri muri leta mfata kibanza kuva imyerekano yatumye wahora ari perezida Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho mu kwezi kwa kane. Abigaragambya babona ko amatora ari inzira yo kugumiza akagwi kazingamitse igihugu ku butegetsi. Basaba ako kagwi katwaye igihugu kuva cikukira gusubirizwa n'amashusho mashasha atigeze aba muri leta. Naye abatalibani muri Afghanistan bavuga ko barangije ibiganiro by'amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane mu gihugu cya Qatar, ariko hari nyene ntacyo wavuze ku byo bumvikanye ko.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Imbere yuko tuza mu karere k'ibiyaga binini tubanze duhere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ubutungane n'amategeko ugizwe hanini n'abademokrate uvuga ko zerekana ko ivyaha perezida wa Amerika Donald Trump yagirizwa ko yakoresheje ububasha afise kugira asabe igihugu ca Ukraine kwivanga mu matora yo mu mwaka w'2020 muri Amerika, kandi ko yabereye intambamye inama nshingamateka mu guha amabwirizwa abakorera leta yiwe yo kwihoza ivyerekeye kurenguka imbere yayo yabikoze koko. Ibindi kuri inkuru tumvirize mugenzi wacu Thomas Kamilindi mu kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo.
Abadepite b'abarepublikani bavuga ko nta kimenyetso na kimwe cerekana ko Perezida Trump yakoze icyaha. Abademokrate biganje muri komite bo bemeza ko ibimenyetso simusiga ari byinshi. Abademokrate bashinja Perezida Trump ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Ku cyaha cya mbere, abademokrate bavuga ko ikimenyetso gikomeye ari ikiganiro Perezida Trump yagiranye kuri telefone na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa karindwi gushize, amusaba kumukorera amaperereza kuri Joe Biden. Bemeza ko kugira ngo aya maperereza abe, Perezida Trump yokeje igitutu President Zelensky kuko yahagaritse imfashanyo ya gisirikari y'amadolari hafi miliyoni 400 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga guha igihugu cya Ukraine. Ku bademokrate, Trump yahagaritse iyi mfashanyo kugira ngo Zelensky abanze yemere gukora aya maperereza. Abarepublikani bavuga ko abademokrate babeshya, bati Perezida Trump yahaye imfashanyo Ukraine mu kwezi kwa cyenda gushize kandi nta maperereza Zelensky yakoze. Guhagarika imfashanyo biri gusa mu rwego rwo kurwanya ruswa yabaye icyorezo muri Ukraine, kuko Perezida Trump afite impungenge z'uko imfashanyo ya Amerika ituruka mu misoro ya rubanda yakoreshwa nabi muri ruswa muri Ukraine. Abademokrate bavuga ko Perezida Trump atigeze avuga ijambo ruswa muri kiriya kiganiro na Perezida Zelensky mu kwa karindwi. Bati si ruswa rero imuhangayikishije, ahubwo arishakira amakuru mabi yo guharabika Joe Biden kuko ari we umuteye ubwoba cyane mu matora yo mu 2020. Umuhungu wa Joe Biden, Hunter Biden, yigeze kuba mu nama y'ubuyobozi y'ikigo gicukura umwuka w'ingufu gaz cyo muri Ukraine cyitwa Burisma, kiregwa ko cyamunzwe na ruswa. Icyo gihe Joe Biden yari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarepublikani rero bakaba bavuga yuko Hunter Biden nawe yariye ruswa icyo gihe, kandi ko ise Joe Biden yamukingiye ikibaba. Kucyaha cya kabiri cyo gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko, abademokrati bavuga ko Perezida Trump yanze gutanga inyandiko nyinshi inteko yamusabye mu rwego rw'amaperereza yayo, kandi ko Perezida Trump yabujije abatangabuhamya bakomeye kwitaba inteko, abandi abatera ubwoba. Abarepublikani bo bavuga ko amategeko abimuhera ububasha. Muri make ku barepublikani, Perezida Trump ntacyaha yakoze na gato. Naho ku bademokrat, ibyaha biramuhama, ibimenyetso ni byinshi. Igiye kugishyikiriza umutwe w'abadepite wose, nawo uzakigireho impaka mbere yo gutora kugira ngo ukemeze burundu. Uzatora mu cyumweru gitaha. Kubera ubwiganze abademokrati bafite, bizeye ko naho kizatambuka nta ngorane. Nibemeza ikirego rero, bazahita bagishyikiriza Sena izacira Perezida Trump urubanza.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuze mu karere k'ibiyaga binini, umunyamabanga nshingwa bikorwa runani Senared rutavugana umwe na leta y'u Burundi Anicet Niyonkuru yatahutse mu gihugu ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo. Mamese bansubiye ko ajejwe ibibazo vya politike n'imigenderanire muri Senared yasiguriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije impamvu nyamukuru yatumye Anicet Niyonkuru atahuka.
Anicet rero atashe kubera ivyo twavuganye, agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugoronani, kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta opposition, kugira ngo barabire hamwe ngene bwo kwiyunga bakaja mu runani rumwe kugira ngo bazoje matora yemerije.
Ibyo bisigura rero nkuko nabibaje mu ntango ko namwe muri gutahuka aho mvuze abanywanyi ikana abategetsi abarongoye urunani Senarede nabo nyene bari mu nzira rero.
Ubishoboye wese asabwa yuko ubishoboye, kuko na gushira umuntu ku kujya biragoye, twovuga ngo amahoro ni menshi cyane hose mu Burundi, hanyuma umutekano wa buri muntu ujya uri mu mutima wiwe. Ubonye wese abishoboye, twe twibaza yuko botaha akaja kwifatanya n'abandi kugira ngo turabe ingene u Burundi nabwo kugerageza bwahindukiza gatoni kugira ngo turabe ingene intwaro zizokurikira inyuma y'amategeko kugira ngo zoba zishimishije kurusha.
Amatora atekanijwe mu mezi nk'atandatu ari imbere aho mu runani Senarede, ntimushobora kuba mwarataye umwanya muremure, haraheze imyaka irenga eka ishika kurine cyangwa irenga gatoyi mutari mu bikorwa vya politika, muzohiganwa gute n'imigambwe yagumye ku rubuga mu Burundi?
Imigambwe tuzohiganwa ahanini kanaho abantu babari hanze baraguma bavugana n'abari mu Burundi. Ahanini imigambwe isanzwe ihurikiye muri Senaret, hari yari hanze, hariho yari isanzwe iri mu Burundi, hariho abatari bake bari mu Burundi. Hanyuma noneho sabo gusa kuko urunani twavuze si urunani gusa kw'abahurikiye muri Senaret, urunani kw'abo batavugana na leta nka bose. Abo bose babona uko byoshoboka twiyunge tuzogende turi kumwe. Igihambaye si uko ngo kanaka cyangwa kanaka ariwe yoje imbere, igihambaye ni uko nyuma y'ayo matora huboneka umuntu koko yoza agira ati ndifuza ko ibintu vy'u Burundi bihinduka, yuko amasezerano ivyari amasezerano ya Arusha cyosubira bikahabwa agaciro cyane cyane zijyanye ngo zafasha kugira ngo abarundi dushobore kubana twebwe abanyo tushigikiye
mu bushyana ibanse biko hariho abantu bashaka kwibaza igituma mu iki gihe urunani senare rwemeye kuja amatora atanibirinze gusabwa bazi ibintu urwo runani rwari rwashikirije inyuma yo mu 2015
yangu ribuka yuko urunani senare rwamye rusaba kenshi kenshi yuko ibintu byohinduka baragerageje baraca muri bajya bajejwe akarere kabijya bihugu vy'amaca mu buseruko ya Afurika muribuka yuko umukuru w'igihugu cy'Uganda yabigiyemo akagerageza agafashwa n'uwahora atwara Tanzania muga mwese mwarabonye yuko amaheruka byabaye nta gusa piske kuko bujya biragoye iyo umuntu muri ko ushaka kumuvugana adashaka kukumviriza haragera igihe ubona uti mboke ndakumvireka ndabyihorera aya mara yo kumuvuga ngo ndiko ndasaba yuko ibi bibanza kugigwa imbere yuko nja mu matora kandi ubona neza yo kuri imbere yawe yamaze kukubwira ati tewe izo ntatoshaka urahita ukabyihorera ugiye uti mboke igikuru n'abanyagihugu kuko amajwi ntatangwa nabo bari ku butegetsi twe tugiye gufasha kugira ngo abifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduke
ariko mugiye mufite agatima kuko nimwatsinda amatora muzoyatsinda muyatsinzwe muzokwemera ko mwatsinzwe
aho dutsinzwe tuzaba twatsinzwe ra aho ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rwose dushobora kuvuga ngo jewe ndakunda demokarasi ama bacuvuga ngo ndatsindwa nzovyanga aho ushaka gutoba no nitwatsindwa tuzaba dutsinzwe tuzovyemera cyo dusaba gusa nuko nabo duhiganwa nibatsindwa nabo nyine bogira ati ngahaye intahe yashize hanyuma abarundi bakwane mu ndato
mamese bansubiko umutetsi yakomeye mu runani senarede akaba kandahurikiye mugambwe sahwanya Frodebu murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe
tukivuga ku Burundi shyirahamwe mpuzamakungu rihananira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rivuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bategwa ubwoba bakongera bagaturubikwa kugira batahuke mu itangazo ryasohotse jo kuwa kane iryo shyirahamwe ryasiguye kwayo makuru yo guturubikwa no kuburabuzwa ryayahawe na zimwe mu mpunzi zirimwo izataye zikomokera mu bindi bihugu nka Uganda kukwanga gutahukanwa ku nguvu Human Rights Watch yashimangiye ko uretse iryo turubikwa niborabuzwa abategetsi ba Tanzania batorohereza abakozi bishyirahamwe rya ONU ryitaye impunzi HCR igihe bashaka kuja mu makambi kubaza impunzi ziriko zirahunguka zibikora ku bushake bwazo canke zitahukanwa n'igitsure. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo c'impunzi kitigera coro
indawo yibaza uwayirayeko jewe narabaye impunzi narabonye ingene ico kibazo mu bihe bimwe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi hariho ubwa mbere uruhande rw'ukubaha n'ukubahiriza n'impunzi yonyene ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga igahunga irondera gukiza amagara yayo hariho rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha abandi bakagira bati ahubwo boherayo ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye ari kubera ibyo aho nyene bari abahaba bakuramwo
muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izongorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania mwibaza ko ari kubera iki bo babahohoterwa mwibaza ko ari kubera iki bo bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu bakanavuga ati hakoje wenza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke nubwo nayo numva umenga ntiharagira ni igikico bakibituma
jendaza yuko hashobora kuba harimwo ibiharuro bigirwa hirya no hino nkuko nakubwiye muri iyo migwi yose igira itindaraba ikibazo c'impunzi hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo ashora ku mugwe w'igihugu izo mpunzi zahungiyemo ko impunzi na yadimashira hamwe bamwe bakabiraba kuri nagare kazina muntu abandi bakabiraba kuri nda gibi mugabo gasanga gusa uwo muntu w'impunzi wenyene n'ibyo byose bigenda bikinira ko aho kuraba yuko koko ari ineza iyo mpunzi nyene ico nabonye nta mpunzi nimwe imaze kubona yuko ivyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mugumye ngahanoronka iki generali bonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1999 mbyuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe hari mu mwaka w'1983 harimo mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe ndajibuka icyo gihe barabivuga abandi ngo bagiye kwiyahura no kukubwira ariko ngo ikibazo cy'impunzi kitoroshe kiducoroshe harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo rero uri kurarondera ineza y'iyo mpunzi ni ukumwumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugatega neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi
ariko kuri ibi by'abo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva natekaniwe hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize iki mugabo bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda umuntu akibaza ati ni kweri kibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo
nibwo byazanyungu mbega icyo tuma igihugu iki kibibona uku ikindi kikayibona uku nikihe niya handi icu nabonye nta kintu impunzi yipfuza ubwa mbere atari uko ishobora mu gihugu cyabo igituma impunzi itaha nikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na kwiruka nibyo byerekana kwiruka uhunga nk'uko ushobora kwiruka uhunguka
hagati aho perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga 300,000 hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga ayo matora muyibaza kwiki
amatora yagira mu Burundi ntatora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byari hari imbere yaratuye umuti mugabo uko abaye iratuma abantu bagira bati hari igihindu cyongeye kwipfuza ku matora nuko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ari wo mu gihugu hagati ari wo hanze y'igihugu ari ababimpunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma binjera abatahuka bagatahuka burya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo wayabonye iti hari kintu gihindutse
Perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muha ijo rya Amerika
Ndana murakoze kuri amahoro ya kanya kugira n'abarundi kuri kibazo kitoroshe
Mwandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Ishirahamwe gitaha impunzi HCR ryifatanije na leta ya Tanzania ritanguye kuronsa impunzi z'abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata ziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi mfashanyo zikwiye nk'abandi Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven ejo ku munsi wa kane yatembereye ikambi ya Nyarugusu aho uwo mugambi uri kurabandanya
Abaronkejwe ayo makarita ni bamwe mu bahunze muri 2017 batari bwaronswe buhungiro hamwe n'abari barasohotse inkambi hama amakarita yabo y'ubuhungiro arugarwa icyo gikorwa gitanguriye mu nkambi ya Nyarugusu hama kizobandaniriza mu nkambi zanduta na Mutenderi ivyo bibaye nyuma ya rusansuma yabaye mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2019 aho impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu nkambi zanduta Nyarugusu na Mutenderi zakorerwa rusansuma uwo mugambi harimwe gukorwa na leta ya Tanzania ifatanije na ASR aho barenga gato 400 aribo bariko bararonswa ayo makarita mu nkambi ya Nyarugusu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro cy'iryo Amerika mu nkambi ya Nyarugusu zirashima kubona zishigwa ku rutonde nk'abandi.
Abayisesa yabaye turi ngaha mu nkambi turagenda natwe kugisesa twatanga umwidondoro w'iwacu ndetse n'ugufinga turafinga tweje gufinga baciye batubwira tutaye muhira kurindira no munsi rero ntibatwimviye ko baduhe ikadi
cyena kino sangi no mwene wacu kare yansize hariya 2017 sangi ikambi barayugaye sinashaka kujya mu yindi kambi kuko nta wundi muntu w'icyo tinazigaye icyo bisaba ko ngoma ngana nagumye ngata kadi vise twari twitwe muri yoni siara kwa makazi birananirana cyangwa ngaha nyine mbaye uko nyine nahungutse sinagiye nagumye ngaha rero igihe haji sensa uno mwaka wa virus asoma twaragiye na twatubwi tramba imiringa ndetse twatubwi ko rugenda ku isensa twakoze kandi bose bakora twatanga umwidondoro turafinga turasinya zijya tukajya tumaje ibikumu intoki abatwagiye vyi wacu batubwiye ngo turindire ngo turindinge ngo leta ya Tanzania na UNHCR bazofata hamwe ku bitwerekeye ku bitwewe twararindiriye turihebura twaze gatacyo kito kota kintu kito vamo rero kohera ninjoro no munsi no badushanye ko baduhi kandi
aha batwibutsa zimwe mu ngorane zari zibageramiye mu myaka irenga itatu yari kirahera bagorewe mu nkambi atana kimwe baronswa
ubwiye kwa muganga ntibakwakira aho giye kwicurira ingorane ntibakwakira yani byose byari bihagaye ku ntuze ya kwifomu kuko atafomu na jambo na rimwe cyo bugombye cyose ngaha mu nkambi ku musada bivanye n'amashyira hamwe ubutumbere yeko yasabye ifomu atafomu ofisi urumva wicara nko muhamiyaji yaramu
kibazo twahura navyo imwe na rimwe isauni y'abandi batirose twabone twazironka ndetse n'ibifungurwa twari tubayeho nabi cyane gose ibifungurwa navyo nyine navyo twaronke kanone ifashanyo isanzwe iraba umuntu afite ikimuranga ko ari impunzi twabone twazironka navyo twaronke izo fashanyo turavyizeye ko tugiye gufashwa n'izindi mpunzi
twaronke ingene tujya ntitwapakira injya kwivuza byatugora isa n'ifaro hano kubifashanya yose irabi impunzi ntitwayironka
nyuma yo kuronswa ikarita ibaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi ikindi baronkejwe nibiribwa bizoba amaza indwimwe kugira bizobasohoze ku wundi mupokero aho bazoza bararonkera kimwe n'abandi bose izo mpunzi zirashima kubona leta ya Tanzania hamwe na HCR yarabiyumviriye kugira ibafashe nk'abandi
bagwaye ikarita bacyakubwiye no gupakira injya sindwimwe kugira ngo bakurindize kushika kujya ku rutonde rw'abandi bantu nibyo byabaye
nukuri turashima dukenguruka ukuntu leta ya Tanzania na UNHCR yagerageje kutwiyumvira ko ikaduha natwe impapuro ziranga impunzi nako tukaba twemerewe kuba impunzi turayishimira cyane kuko iyo tugiye kuraba kuvugwa twavugwa ku ngorane kandi nitwari dufashwe nk'impunzi cyane nk'abandi bantu byadutera ubwoba natwe
turashimiye ababyeyi bacu aba bayoboye tukashimira na leta ya Tanzania yo yiyumviriye kugira ngo ishobore kutunganisha n'abandi narijya twabona umenga turi nyuma y'abantu umenga ntituri mu bantu ariko turayishimiye cyane kubona bagize akigoro bakadushyira ku rutonde hamwe n'abandi tugashimira na UN kubona yaritayeho iratwitwararika ikatumviriza mu bibazo byacu ubwo twari tubayeho nabi tugowe nta kivu cya ruguru twari dufise ubu turabashimira rwose kigoro batugiriye
naho biruko harimwe barenga gato 1500 batahukanye ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa cumi aho leta ya Tanzania itangarije ko izotahukana impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania naho itabandanije gushyira mu ngiro uwo mugambi mu bitigire byasohowe na HCR mu mpera z'ukwezi kwa cumi impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 160,000 mu nkambi ya Nduta hasigayemwo abagera 72,000 Nyarugusu 58,000 na Mutenderi 31,000 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cha Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twatu bafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.